Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Pierre Gahungu.
Turi ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 2024 nyandagaro umwaka wa 2024 tuti namwe bagenzi mwashimye gukurikira radio Inzamba agateka kawe tabahari mwirewe cyangwa mwaramutse bivaye naho muherereye ni rya sango rya makuru mu Kirundi naye akabagizwe n'izingingo nkuru nkuru zikurikira. Umukuru w'umugambwe Kodebu muri komine Ntahangwa akaba anajeje kwigisha no gukundisha umugambwe mu ntara nshasha ya Bujumbura Eric Nduwimana kuva kuri uno wa gatatu afungiwe mu gashoka komine Kiganda yagirizwa kuba yagiye kwigisha akarangamutima k'umugambwe wiwe aho adasanzwe arangurira ibikorwa vy'uwo mugambwe. Kefa Nibizi arongoye umugambwe Kodebu asaba ko yorekurwa kuko ataco ariko arazira. Umukuru w'inama nshingamateka Gelas Daniel Ndabirabe ahamagarira abanyagihugu gufasha mu kubaka uburaro bw'abanyeshure bo muri kaminuza no kubaka za kaminuza mu gihe cy'ibikorwa rusangi mu ntumbero yo gutorera umuti ibibazo biri muri kaminuza y'u Burundi. Gelas Ndabirabe avuga ko leta ata buryo ifise bwo kuronsa uburaro abanyeshure no kubagaburira kubwa Dieudonne bashiraho ishize yigeze kurongora ishirahamwe rihurikiyemo abanyeshure ASER. Gukumva umukuru w'inama nshingamateka avuga ibintu nk'ivyo bisigura ko leta itagishoboye gutwara igihugu. Igwira n'indwara zandukira ziri mu gihugu nka korera n'indwara y'ibihara by'inguge muri kino gihe ngo nta kindi ziva ko atari ubukene butagira izina buri mu gihugu. Ibyo bivugwa na Komko Nakuze umuhinga mu by'indwara zandukira ku mugabane uri munsi y'ubugaragwa bwa Sahara. Aya n'ayandi ni mu kanyisase.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa nongera ndabantu ikaze ano makuru tuyahere mu gisata cy'ubutungane. Eric Nduwimana arongoye umugambwe Kodebu muri komine Ntahangwa akaba kandi ajejwe kwigisha akarangamutima no gukundisha umugambwe Kodebu mu ntara nshasha ya Bujumbura kuva kuri uno wa gatatu igenekerezo rya 2021 nyandagaru afungiwe mu gashoboka komine Kiganda. Eric Nduwimana akaba yafatiwe mu gatabo n'umwe mu barongoye ugwaruka rw'imbonera kure muri komine Kiganda avuye mu gisagara ca Bujumbura aho asanzwe aba agiye muri komine Kiganda aho asanzwe avuka. Yagiritwa kuba ngo yariko yigisha akarangamutima k'umugambwe Kodebu mu gisata adakoreramwo. Kurikira Kefa Nibizi arongoye umugambwe Kodebu.
Yafashwe ku igenekerezo rya 2021 za kuno kwezi mu gatabo afatwa numwe mu barongoye ugwaruka rw'umugambwe ku butegetsi muri komine yagutse ya Kiganda mbere acagira ko apfungwa muri iyo komine nyene n'ubu akaba ari yakiri. Icyo bamwagiriza nuko ashitse ngaho mu gatabo impapuro ziri ku nyandiko z'umugambwe Kodebu zaramwiyatse zaheza zisanzazwa n'umuyaga. Bamwe mu ndongozi z'uwo mugambwe ku butegetsi bari ngaho baca batangura kumukubagura kugeza naho iyo ndongozi y'ugwaruka muri iyo komine ihashika iramufata bakongera bakamwagiza yuko bariko baraharira iyo yarababwiye yuko abona yuko iby'umugambwe CNDD uriko urakora bidashimisha bene gihugu hageze yuko kumbure matora kwirikira abanyagihugu gusubiriza. Tubyereye ku bwacu tukabona yuko ngaho muri ivyo atacaha cyo gufunga umuntu kirimwo tugasaba jeje ubutungane gukora mu mwitegenzo iyo nzira karengane ikarekugwa eka mbere n'abajeje intwaro bagahagararira ivyerekeye ituze muri kino gihe turimo c'amatora.
Dutandukire igisata c'indero leta ngo nta buryo yoronka bwo guha uburaro no gufungurira abanyeshuri bose bo muri kaminuza y'u Burundi. Abanyagihugu ngo barakwiye gufata ico kibazo mu minwe bakubaka uburaro na za kaminuza aho baherereye mu bikorwa rusangi leta ngo yoza isahiriza ku tuntu duto. Ivyo vyashikirijwe na Gelas Daniel Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka kuri uno wa gatatu igihe umushikiranganji w'indero yariko yishura ku bibazo vy'abashingamateka. Kurikira
abanyeshure leta ntiyobona amazu ibajonere mwa muri kubona bangana gute mugaba abantu biyoruganize hariya mu mitumba biyoruganize bubake amazu mu bikorwa rusangi ahandi leta izogenda itera gake gake igenda itera mugabo amazu bayubake noneho ngo amakomine aziye kuzoba makeyi intara zibe nkeyi murumva yuko bibanza bigiye kuzoboneka abene gihubaka kora mu bikorwa rusangi bagatanga interani itomoye kabisa interani iboneka bakubaka amakaminuza gufungurirwa singombwa yuko leta izofungurira abana oya ariko ayo mashure abaye hariya mu makolektivite hariya ku mitumba ibintu bizoba bigurwa makeyi ibe abanyeshure bose uko umuntu abona banyu mu barabara ubona ruburo buhuye kabisa umengo nuburo amashugwe mu barabara kibazo none barya bose barabareta aha ni twegwe responsable
kuvuga ko leta idashobora kubeshaho abanyeshure ba kaminuza iba yiyemereye kuyananiwe gutwara igihugu. Iyo ni insiguru ya Dieudonné Bashirahishize yigeze kurongora ishirahamwe ry'abanyeshure ba kaminuza y'u Burundi ASER. Kubwiwe igisata c'indero gisigaye atagiciro gifise kandi arico soko giterambere. Dieudonné Bashirahishize akanababazwa n'ingene amafaranga agenewe ico gisata yagumye agabanywa.
Ibihugu byose ku isi mu butunzi bifise uko babungana kose bararaba ibintu bitohara bakaraba ibintu bihambaye no vuga yuko ari nk'inkingi z'igihugu. Ibyo bintu rero nibyo bishigwamwo amahera imbere ya byose nko mu gihugu cy'u Burundi bibaza yuko mu bijanye n'ahantu hatohara amahera harimo indero harimo amagara y'abantu kabamwo n'uburinyi n'ubworozi kubera birimo abarundi benshi cyane. Hari umukuru w'igihugu cya Senegal yavuze turambarira urwaruka ufise no kuvuga uravye n'ubumenyi rufise zokubarira igihugu zo bufise ejo. Uno munsi umukuru w'igihugu arateba akavuga yuko bishoboka ko igihugu kizama bwite ibyo yavuze ngo tombe en faillite kugira bigeraho uwo biraba neza hategerezwa kuba harimwo ibituma bijanye n'abarongozi dufise. Umuntu akaraba ati mbega abantu dufise bari mu bibanza bibabereye ku buryo bashobora gutora inyishu z'ibibazo igihugu kirimo. Ko rero ibyo bibazo tuba tubifise uno munsi n'ejo ntitwiyumvire gushira uburyo bukwiye mu ndero kugira ngo urwaruka ruriko rurakuru no munsi ruzovemwo abantu b'incabwenge bashobora gutora umuti w'ibyo bibazo nk'uko womengo abatwara bagomba yuko tuguma dusubira inyuma nk'ibirenge. Jewe ku bwanje numva binateye n'isoni kubarira abarundi badasiba gutanga ikori ukabare yuko atamahera ufise gufasha abana babo ngo bige mu gihe abatwara bagumye bakoresha amahera menshi ya leta ntibigeze bagabanya ko namakeye yaba bavuga bati igihugu kiri mu ngorane bakavuga ati amafaranga yahora akoreshwa n'ibiro by'umukuru w'igihugu amahera yahora ahembwa abashikiranganje amahera yahora agura bya biduga bya leta bitirira amavuriro ushobora gusanga umuntu afise imodoka inganya igiciro ugasanga ibyo bimodoka biguma bigurwa ariko bakavuga yuko ku rundi ruhande abana b'igihugu badashobora kwiga. Ni ikintu rero gihambaye abarundi bakwiye kwiyumvira bakiyumvira batubwo dufise abaturongora bakunda igihugu biyumvira akadoza k'igihugu canke biyumvira umugambwe wabo gusa biyumvira ingene boguma bacura bufuni na bukora barundi kumbure bari no mu bujuju
Jedone bashirahishize abandanya mvuga ko ivyo bintu ari kimenyetso cuko leta yatitutse kandi ko ivyo bitazohinduka abarongoye abanyeshure badahinduye ingendo ngo kuko batacubahuka kuvugira hejuru ibibazo nyavyo birajishinga abanyeshure bika n'abarundi muri rusangi subira mutega matwi Jedone bashirahishize
Jewe narigeze kurongora ishirahamwe ry'abanyeshure ico gihe twaragerageza ku buryo ta muntu ari mu mugambwe aza kurongora abantu ico kibazo abanyeshuri niyo cacega bategerezwa kugira ibyo basabye none ubu abantu bose biyumvira agatwe kabo bakiyumvira kuba basabye uwitwa ko arongoye abanyeshuri atangura kwiyumvira ati reka mvuge make ejo kumbure bogira utwo bampa kurujo ntorutwo muga ntibiyumvira abana bari inyuma batoya babo turagwaye rero ingwara ikomeye uno munsi namye mbona umuhinga mu by'ubutunzi ariko aravuga ko hagenda amahera nyuruzwa miliyaride n'imiliyaride hakagenda n'incabwenge icari cihuta kwa ruko twiyumvira ingenejo tuba dufise incabwenge zofasha igihugu mu kukibogora ni kintu rero cerekana abantu badutwara aho bageza aho rero abarundi barakwiye kwakura icigwa bakabona ingene batwawe bakiyumvira ingene barondera umuntu nivyo igihugu kiri mu ngorane mugabo nta kintu na kimwe ndavuga za ingorane za politike zaba iz'imibano zaba iz'ubutunzi mugabo nta kintu na kimwe kirerekana yuko abatwara bobo bagabanije ukubaho neza basanzwemo bagomba ugwaruka babandi bavuga bati zija guhona ziherera mu ruhongore no kuvuga ni nkuko nugo gwaruka atakigoro nakamwe leta iri kurakora kugira ngo babafashe kugira ngo ejo hazobe heza umuntu yaravye ibyo bavuga akaravye ibyo baririmbe mama ngo ngutera mbere muri 2040 umuntu aheza aribaza ati ni integuro ni ndoto ubwo koko abantu badutwara barafise intumbero yaho bakeneye gushikana igihugu canke biyumvira ikintu cyo gusinziriza abarundi gusa aho murundi wese niwe yokwironderera inyisho
nayo mu gisata cy'amagara y'abantu ubukene butagira izina buri mu barundi muri kino gihe niyo ntandaro nyamukuru y'igwirirana ry'indwara zandukira ziri mu gihugu muri kino gihe nka korera n'indwara y'ibihara by'inguge bisigurwa na komko nakuze umuhinga mu bijanye n'indwara zandukira munsi y'ubugaragwa bwa Sahara kugiwe leta yari ikwiye gukora isuzuma ryihuta ikaraba ibituma izo ndwara kandi ikarondera inyishu yihuta na cane cane gutanga amazi akwiye mu banyagihugu kurikira
iyo abantu ari bakene ari mu bworo butindi baraheza izo ndwara zose zigaca zikinga mu kiza zikabugariza ni ukuvuga rero kandi tukabona yuko na leta ntishiraho ingamba zijya zijyanye na leta no kuvuga amazi meza akaja mu banyagihugu mu bisagara mu ibyo mu bigwati hanyuma mu bushyirane bw'abantu ibigo bijejwe isuku n'isukura bakajimiriza abanyagihugu birinda izo ngwara bo babona ko bugarijwe n'ubukene mvuga ngo bukene haca haba ikinyegeje inyuma izo ngwara za hato na hato zigenda zikinga mu kiza kuko ntabafise ibimufasha kwikingira bikwiye naho ikibazo gihagaze n'ubukene n'ubutindi buri mu bantu buri no mu gihugu hanyuma bigatuma ingamba zo kwikingira zarahonye zaraheze kandi zasubirizwa nkaho tuvuga kubura amazi n'ikintu kibi cyane gituma izo ngwara zose zirandagaza zikaba akayobera abahinga zikigurumbya zigahita n'abantu benshi ugasanga igihugu cacitse umuyonga ejo n'abantu bakagira bato bakavuga bati ntitukigendere icyo gihugu ko hari yugiyeyo muragabe bajye bakora ibya santé internationale bijyanye n'amagara y'abantu ku isi bajya barabe bijya byo kugendera ibihugu bya tourisme bakavuga bati hariya ntibumviyeyo mukajyayo muzuhava mugwayo kubera hari ari indwara nyinshi zihaca hato na hato abantu bazigendana kuko kaja hari izuhavumirwa nabi ibyo rero mwumva yuko bica bizana akaga kizi indwara tubona no kuvuga rero leta bwana bwango yari kuraba ni kubera ikabanyagihugu ubu bugarijwe n'ingwara hato na hato laba ngubukorera iteye muri kino gihe cici imvura ni yatasura bihagije turi muri biharazi nkende byarandagaze ejo bundi hari gagasama inyuma ya covid hanyuma hari hamacinya hariho no kugarizwa
inzamba
uyu ni wa mwanya w'ikiganiro ku isoko mu kiganiro cyo munsi tugaruka ku ntererano ziriko zitotwa ku nguvu n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD mu ntara zitandukanye z'igihugu amafaranga agenewe gutegura amatora yimirije yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu ku isoko mu gishikirizwa na Bonfils Niyongere
ku isoko ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance
mugehimirije amatora y'umwaka w'2025 mu Burundi hari kibazo gitanguye kwibonekeza kirani tozwa ry'amafaranga yo gushigikira ayo matora nk'uko makoro ava mu banyagihugu mu bice bitandukanye z'igihugu avyemeza umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD biciye mu banywanyi bawo uri kuratoza amafaranga ashika ku bihumbi bibiri ku ngo mu ntara nyinshi ingingo ihushanye n'ibyari vyashikirwe n'umukuru w'igihugu aho yari yijeje abarundi ko bashaka guterera bazobikora ku gushaka kwabo none mu gihugu hagati byifashe gute ni gute gitozwa ry'intererano rihungabanya integuro y'amatora n'uburenganzira bw'abanyagihugu ibyo bibazo byose nibyo tuza kurabira hamwe muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri uyu munsi wa gatandatu ku igenekezo rya 2024 myandagaro umwaka wa 2024 mukaba mugira mu gishikizwe na Bonfils Niyongere nkaba ndabahaye ikaze
Wicamasi nacho bimaze kurugutura Wewe ndakugira kukona kukunduri kumutima Inyungu zigiugiyo zigera miwe ningombwa tuvuke
Amakuru atangwa n'abanyagihugu baganiriye n'unani kubimenyesha makuru mu ntara za Makamba Rutana Gitega Muyinga Ngozi na Kayanza yemeza ko abarongoye abandi mu mitumba bariko bararika abanyagihugu kugira batange intererano y'amatora yimirije urugo rwose rusabwa amafaranga ashika ibihumbi bibiri hanyuma bagahabwa itasi kiri k'ibimenyetso by'umugambwe CNDD-FDD canditse ko intererano y'amatora y'umwaka wa 2025 Bice bimwe bimwe abatoza ayo mafaranga baba bari ku mabariyeri iruhande y'abatoza amatagisi ya komine abandi bahagarara ku mabombo rusangi abemererwa kuvoma bakaba barategerezwa kuba baratanze iyo ntererano abanyagihugu bemeza kandi ko babwirwa ko bazogarariza iyo ngingo yo guterera umugambwe CNDD-FDD mu matora yimirije batazosubira kuronswa impapuro barondera mu ntwaro ibyo bikorwa bikaba bihagaritse umutima abo banyagihugu yamara naho biri uko mu kwezi kwa kane uyu mwaka hatanguzwa inyigisho zijanye no kwitegurira amatora y'umwaka w'2025 umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko guterera amatora bizoba ku gushaka k'umwe wese
amatora aterekanijwe mu mwaka uza azorenganirwa hakoresheje uburyo bw'igihugu nk'uko nyene na mwebwe abarundi mu byifuza nico gituma mfashe kano kanya subire ndababwira yuko umurundi wese ashaka guterera amatora arabirekuriwe kandi arugururiwe mugabo ntimuvuge ngo nuko ngo tuba twaherewe namba na gatoyi igikorwa cyose kije twese rutegerezwa kugiterera ni muri iyo ntumbero ubu uhazoterera umuntu wese kugushaka kwiwe ubu nta n'umwe tuzokata ku mushahara wiwe kiretse uwisabiye wenyine ati jewe nshaka guterera ya a kandi akayizanira akayashyira aho byagenewe kuri konte ya banki abifuza gushyigikira muri icyo gikorwa cy'amatora rero ntimwitinye aho bukera ababigenzi bazobaha inimero yaho muyashira kandi nagenda amenyeshe ko n'ubu iyo mwari mwaterereye mu mwaka wahera hari hari cyavutse ko mu mwaka w'2025 tuzokoresha uburyo buke kuko baratubitse ibikoresho bimwe twahora tugura
ubwo ubisha tuti niwo ubamwo aju mukuru kizira kumutuka kizira
Murunani wa politiki ya sefora arusha bamenyesha ko umugambwe uri ku butegetsi sende DFD ubandanya witwara nkaho uri umugambwe umwe rudende mu gihugu Jambo Sko Gwigemera ni cegera curongoye urunani sefora arusha
amafaranga ariko aratozwa mu banyagihugu bose bataravye umunyamugambwe bikogwa n'ubutegetsi bwa sende DFD babicishije mu banywanyi bawo mu gutera igitsure aho hariho hose mu gihugu n'ikimenyetso cy'uko CNDD-FDD iguma irangwa n'inyifato yuko nk'uko igihugu coba kigizwe n'umugambwe umwe n'ikimenyetso cy'intwaro y'agahotoro intwaro itubahiriza amategeko intwaro y'akajagari umenga nta mategeko ayigenga Abayo mahera rero y'amatora y'ukuzogira y'ukuzokwiyamamaza bategezwa kuyatoza mu banywanyi b'umugambwe wabo CNDD-FDD aho kubikwegeramwo abarundi bose kuko umugambwe wose urafise ingene witunganya muri ayo matora atawuko abanyagihugu batari mu mugambwe CNDD-FDD bari bakwiye kuvyanga mbere Novuga yuko nabari muri CNDD-FDD bari bakwiye kuvyanka kuko nta kazoza umugambwe ubaronderera nta kiza umugambwe ubaronderera wabashize mu kene ntangere wamaze kubereka yuko ari umugambwe wakagwika abantu bakeya barondera inyungu zabo ataco bamariye abanyagihugu
Jambo Sko Gwigemera asaba barundi n'abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD badashigikiye itozwa ryo ntereyano kuva hasi bagahakana yuko uburenganzira bwabo buhonyangwa
erega buryanga ubuntu burihabwa abo banyagihugu bataviriye hasi rimwe bose ngo banke ako gahotoro banke ako gacinyizo banke uko kuntu baborobeza banke iyo terabwoba byiganje mu gihugu bazoryamamwo mpaka bakwiye rero guhagurukira rimwe bakabyanka bati turavyanse ibi bintu sibyo twarabahinyuye ntitugikeneye yuko mudutwara ubucuri ibyo mwadukoreye twarabibonye turavyanse hagarara hagarika cyayiyamirize kuko turiko tubiraba umurindi biriko ibi bintu ni kimenyetso cy'uko atamatora yizewe azobaho ni nka yayandi yaba mu mwaka w'2020 nta gishasha atari uko kumbure ibintu bizokunyuka kuko biragaragara ubutegetsi burabyerekana mu nyifato yabo hejuru baragaragaza yuko barondera inyungu zabo atazindi inyungu z'umunyagihugu barondera niba byanke rero amazi atararenga inkombe
ukadadada rwose uzobugaragaje
mu gihe igihugu kiriko kiritegurira kuja mu matora y'umwaka w'2025 byari bikeneye yuko impande zose zegwa n'amatora zija hamwe zikaganira ingingo zubaka zotuma amatora aba mu muco akaba ahurikiyemo bose agaserura kandi ishaka ry'umunyagihugu ni na hano duciye dusozera ikiganiro ku isoko cyo kuri uyu wa gatandatu mwariko mushikizwa na Je Bombisi Niyongere ndabahisango ku munsi wa gatandatu za na gahwana
cyari ikiganiro ku isoko
imbere yo gusozera ano makuru tubashikirize amakuru makuru yanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi mukaba mubishikirizwa na Eddie Claude nini nahazwe
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba
kaza kuri mwese muri amakuru yanditswe n'imenyesha makuru muri nondwi ku Burundi dutangura kuri SOS Media canditse ku banyagihugu wo muri commune Buyengere wo mu ntara ya Rumonge batarekuriwe kuja kurema isoko baterekanye ko batere umugambwe CNDD-FDD intererano y'amatora imirije abajejwe intwaro n'abaserukira uwo mugambwe bashinga amabariyeri bakaka abahita icerekana ko barishe ayo mafaranga ari hagati y'igihumbi n'ibihumbi bibiri iby'amarundi. Iyo ngingo ikaba yatanguye gushyirwa mu ngiro kuva ku igenekerezo rya 19 z'ukwezi k'umunani inyuma y'umunsi umwe Reverend Kuriyo asohoye urwandiko rutegeka abanywanyi ba CNDD-FDD n'abakunzi bawo kuterera. Ku bw'icyo kimenyeshamakuru, iyo mikwabu iravugwa mu ntara za Makamba na Rutana. Tukiraho mu ntara ya Rumonge, kimenyeshamakuru iwacu kivuga ku bijanye n'indero igisata cigisha imyuga aho mu ntara ya Rumonge gifise ingorane zidasanzwe kirangwamwo ibura ry'ibikoresho nshigikira nyigisho abanyeshure batagihurumbira abigisha badashoboye intonde z'ivyigwa zitajanye n'imyuga n'ibindi. Ivyo ngo vyatumye ibigo bimwe bimwe vyugara nka gitaramuka iyo muri komine Urambi, Mudende iyo muri komine Buyengero hamwe na Magara iyo muri komine Bugarama. Ayo mashuri y'imyuga akaba asanzwe yakira abanyeshure bataronse amahigwe yo kubandanya igice ca kabiri c'ishure shingiro. Amakuru yanditswe n'imenyeshamakuru muri nondwi tuyabandanye na Burundi Eko kivuga ingorane n'iterambere ryo gutumatumanako amakuru ivyo bita rezo sosio mu kinyamazuru. Makuru ahanahanwa kuri izo mbuga harayo usanga acyoza abandi akabakura ko agashambara kuko umwe wese yivugira ibyo ashatse kandi atatohoje. Kivuga nka bamwe bamwe bagirizwa amakosa atandukanye amafoto yabo agashigwa ku mbuga atamatohoza yabaye. Burundi Eko ikabona ko hariho abacafuzwa ataco bagirizwa. Makuru yanditswe menshi amakuru kuri Radio Inzamba gateka kawe tuyasozere kuri IBM News kivuga ko umukuru w'inama nshingamateka Gerard Daniel Ndabirabe yavuze ko ingorane z'ubwinshi bw'abanyeshure bari mu makaminuza y'u Burundi zotorerwa umuti mu gihe ho kubakwa amakaminuza kuri buri mutumba ku mutumba wose mugize igihugu cy'u Burundi. Yabivuze ku munsi wa gatatu igenekezo rya 41 z'ukwezi kwa munani igihe abashingamateka bariko bigira hamwe ingorane zihanze amakaminuza akamenyesheje ko atamuti ushobora kuboneka kwa ahubwo abarundi bonyene aribo bashobora gukemura ibyo bibazo bakabyara baki. Mu gihe ho kubakwa amakaminuza ku mitumba yose ngo bo kwiga hafi bagasuma ibifungurwa bizimbutse bakaronka uburaro bitabagoye bakiga ibisata bikenewe kandi baronkera akazi. Ivyo kaba byavuzwe na Daniel Gerard Ndabirabe arongera n'amashingamateka bikaba byandikwa na IBM News. Rero ngaha dugarukirije amakuru yanditswe n'imenyeshamakuru muri nozwi Ediko de nazo le konda bashikiriza nkanda bifurije kuruhanirwa aho muri hose naho utakuri Radio Inzamba agateka kawe.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Ino ngaha dushye dusoterera ano makuru twabateguriye shimiye mwebwe mwese mwayakurikiye pya gahungu na yabashikirije ndabifurije kuruhanirwa mu byanyu na gahwane.